VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe natwe kwino genekerezo rya gatandatu kwezi n'ukwa kabiri kwa 2017 muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Abana bahebye ishuri bagera ku 366 kuvuga abahungu 248 n'abakobwa 208.
Yo numushinga ntaye Martin Yonsaba jeje nyigisho mu ntara ya Cibitoke avuga ko kibazo cabana bariko baraheba amashure kubera inzara ivugwa muri iyo ntara.
Nushobora kuvuga ubumwe bw'Abarundi uterekanye ingene Abarundi bishira bakizana mu gushikiriza ico biyumvira atawidoga atawugira ngo barantamike ijambo. Nushobora kuvuga amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi iyo Abarundi badafise uburenganzira kugira bitorera hose abarongoye.
Uyu nawe ni Silvestre Nibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi avuga ku munsi wo guhimbaza umwe bw'Abarundi uri kuhimbazwa mu gihugu cose c'u Burundi kuri no wa mbere. Izo nkuru ziri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu tubabwira n'intsinzi y'igihugu ca Kamerune mu mpira w'amaguru yitwa CAN. Ako imbere ya makuru yose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yabwiye abanyamerika ko mu gihe hogira igishikira Amerika bo bibaza umushikiriza manza yahagaritse itegeko giwe ryabuza bimukira bava mu bihugu indwi bigwiriyemo abayisilamu kwinjira muri Amerika. Ivyo Trump abishikirije inyuma yaho mu mpera zino ndwi umushikiriza manza wo muri Leta ya Washington ahagarikiye ivy'agategekanyo itegeko ryasinywe na perezida Donald Trump. Iryo tegeko rikaba ryavuga ko abimukira bamuka muri Irani, Iraki, Libya, Somalia, Sudani, Siria na Yemen boba barabuza kwinjira muri Amerika mu kiringo c'agategekanyo kagera ku minsi 90. Sentare nkuru isubira mu imanza yo muri Leta ya Francisco Kruno w'Imana nayo nyene yaranse gushigikira ivyasabwe na Trump ku iryo tegeko ryoshigwa mu ngiro. Inyuma y'iyo ngingo ya sentare abakozi bakora ku mbibe bace basubira kwemerera abafise uburenganzira visa za Amerika kwinjira ndetse n'abari bafise uburenganzira zira bwo kuba ngaha bita green card eka n'amakompanyi y'indege yaciye asubira kwemerera gutwara ingenzi ziva muri ivyo bihugu indwi vyari vyahagaritswe kwinjira muri Amerika. Ayavugwa ku mugabane wa Afrika nayo abategetsi ba Somalia bamenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa Al Shabab wishe abantu bane mu misi heze mu gisagara ca Jaman ni mu ntara ya Juba mu manuko bwa Somalia. Amakuru dukesha serivisi ya Somalia y'Ijwi rya Amerika avuga ko Al Shabab wahamagara abanyagihugu muri ako gace bahejeje amasengesho ya saa sita ugaca ugandagura abo bagabo bane mu maso yabo. Umuvugizi w'abasirikare mu ntara ya Jubaland Ahmed Muhammadu Arab atangaza ko abo bantu bane bari abasivili abanyagihugu bagirizwa na Al Shabab gusuma urusaku no guhereza amakuru Leta ya Somalia n'ubutegetsi bw'intara ya Jubaland. Abanyagihugu baba mu gisagara mu bisagara bigenzurwa na Al Shabab mu manuko bwa Somalia bamana ubwoba ko bashobora kugirirwa nk'abo bane mu gihe hoba igitero ca gisirikare kiza kirondera Al Shabab. Mu ntango z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2016 Al Shabab kaba yarishe abantu batanu mu gisagara ca Tieglo mu ntara ya Bakool mu burengero bwa Somalia. Kwa kunze umupira wa maguru igihugu cha Kamerune caraye gitsindiye ejo igikombe cha Afrika c'umupira wa maguru kane 2017. Igihugu cha Kamerune catsinze Misiri bitsindo 2-1 ku ruhande rwa Misiri igitsindo cinjijwe n'umukinyi Mohamed Elneny ku munota wa 22 mu gihe ku ruhande rwa Kamerune igitsindo ca mbere cinjijwe n'umukinyi Nicolas Nkulu ku munota wa 59. Kamerune yongeye gutsinda igitsindo kabiri cinjijwe n'umukinyi Vincent Boubacar ku munota wa 88. Urukino rwabereye ku mugwa mukuru wa Gabon cakiye igikombe kombe igihugu cariko kiraberamwo iryo higanwa c'igikombe c'ibihugu vya Afrika hari muri Libreville ibaye incuro ya gatanu Cameroon itsindira igikombe c'ibihugu vya Afrika ubwa nyuma yaheruka gutsindira ico gikombe hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri akanyamuneza bikaba vyaraboneka hirya no hino ko kari kose ku bakunzi b'igihugu ca Cameroon ni ekipe yegukira ico gihugu. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri rwa go kuri internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rwa kwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe kuri no wa mungu imyaka 26 yari rumanye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe amasezerano yarashingiye hanini kukudasubira gucana mo hitwa Jamoko ku rwego rw'igihugu yo munsi kaburi kurahimbazwa kuri no wa mbere bamwe mubaganiriye n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse bamubwiye kuri no munsi warukwiye kubabera akajyo ko gusubiza amasi nyuma bagasuzuma nimba ubwo umwe bavuga buhari koko dukurikira inkuru yiwe.
Ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi vyabereye muri quartier Kiririvugizo mu gisagara ca Bujumbura vyatangujwe n'amasengesho y'abarongoye amadini atandukanye hano mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba ari musenyeri Anatole Ruberinyange wo muri Ekereziya Katolika aho yari karavuga aho yari karasenga asaba ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atoguma mu mpapuro ariko agashigwa mu ngiro. Aha kandi ababandanije basenga bagiye barasenga basaba Imana ko yokizinzara abarundi hamwe no gukinga ko amaraso abandanya seseka mu gihugu. Inyuma ya masengesho waserukiye leta y'u Burundi Reveriano asanzwe arongoye inama nkenguza amateka yashikirije ijambo aho yavuga ko batanguye gushira inyigisho nkarisha bwenge zijanye n'ubumwe bw'abarundi
muri uno mwaka twaratanguje isekeza ryo guhimiriza abarundi ngo bagire inyifato ibereye bagendere ubuntu bisunge na ntajyo imico n'imigenzo kama y'abasogokuru mu nyigisho nkarisha bwenge dutegekanya ubumwe bw'abarundi buzohabwa ikibanza kibereye.
Umwe mu bashize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi akaba yahoza narongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya avuga ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yateye intambwe kuko amasezerano y'Arusha ariyo yabaye ishingiro ry'ubwo bumwe agasaba ko ayo masezerano yobandanya akomezwa kandi atanga uvuzi giyemwo. Aha kandi Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi avuga ko hagikenewe guterwa intambwe mu gushikira ubumwe nyakuri.
Ntushobora kuvuga umwe barundi utavuze ukubaha n'ukubahiriza gatya ka muntu ukerekana ibintu bitezo kugenda. Ntushobora kuvuga ubumwe barundi uterekanye ingene abarundi bishira bakizana mu gushikiriza ico biyumvira atawidoga atawugira ngo barantamika ijambo. Ntushobora kuvuga amasezerano y'umwe barundi iyo abarundi badafise uburenganzira kugira bitorera hose abarongoye hanyuma rero abo batoye bakumva yuko batareba tagabiwe aho batorewe ahubwo baharagijwe haracari intambwe nyinshi zo gukora kandi nshobora kugira ngo abasezerano ngumwe gwa Burundi iyo udakora ngo biboneke kugira ngo abarundi baronke ikibatunga ijoro n'umutaga mu ndaharari nzara gacaka ziduka inzigo.
Uyu yahoze arongoye igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya abandanya avuga ko bigoye kuvuga ko hari umwe bw'abarundi mu gihe hariho abacihagira amatungo atari yabo kandi mu gihe hagikenewe ubwigenge kubamenyesha makuru.
Babuna ingende bw'abamenyesha makuru mukora nk'umuntu arashobora kubabaza mwebe muri igenga koko bw'abamenyesha makuru hamwe muza muti twavuga ya Ntibantunganya turaza gushira ko byose byatubwiye cyangwa muza kuza kuraba ngo nakaza kumviriza iki aho cyo uva gutarakira cyangwa utarakizwa bitavuye kuri wewe urumva ariho byinshi ryo gukora twobandanya. Nushobora kugira ngo ndiko ndakomeza umwe bw'abarundi iyo abantu biha iby'igihugu uko bishakiye ukamengo n'imitungo ry'abase kandi ari ituga rya twese ari ragi rya twese urumva yuko rero ikibazo nyamukoraho kiri ni mukugeni igihugu gitunganijwe kigatwagwa hanyuma abantu bakumva kubishye bakizana
abanyagihugu bari bitavye bino birori byo guhimbaza ubumwe bw'abarundi bamwe bavuga ko ubwo bumwe bw'abarundi atabwo babona
ntabwo tubona ubwo bumwe twege nta kazi turonka tuguma tuyerera ngaho ugafise agomba
nizambo cyavutswe turarize ikigoye nuko kigoye kidutembagaze tukabura utuvugire
umwaka ugize 2026 amasezerano y'umwe bw'abarundi ashinzwe icivugo cy'uyu munsi cyari dutsimbataze ubumwe bw'amahoro dutsimbataze ubumwe bw'amahoro yo nkinzo y'iterambere rirama mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse ya mukanya makuru yacu turaza kuyabandaniza mu ntara ariko imbere yaho tuanze dukubitire gato mu ikambi ya Mahama iri mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda tubabwira ibyihimbazwa ry'uwo munsi mukuru umwe bw'abarundi muhejeje kumva uko wagenzi Bujumbura impunzi z'abarundi bahungiye muri iyo kambi bavuga ko ino myaka 26 z'abarundi basezeranye ko atamatati yo zatandukanya badasangiye ubwoko yobera icigwa batari bake babivuga bafatiye ku matati ya politike avugwa mu Burundi twatega amatwi kuri mikoro ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana
Mose mukuru muyu bari kuba twese tuba turi hamwe tuwishimiye ariko baye aho n'abanyagihugu bari mu gihugu cy'u Burundi batinya kugira ico bashikirije kuri uyu munsi bafise ubwoba bwinshi cyane kubera tamahoro nta bumwe buhari mu gihugu cy'u Burundi
abumwe bw'abarundi bwari kera Naye muri ino misi nta bumwe bw'abarundi buhari Eda batwarashwiragiye nkifu y'imuhijira naye bwa kare twaricara hamwe umubanya akaguhamagara ati ngo dusangire mugasangira ka kajumbo mugasangira ka gacupa naye ubu bamwe ubu bari mu buhungiro nta n'ubumenya uwundi ngene bo yaramutse ubu nta bumwe bw'abarundi bukihari pe no hagati y'abavuka no nta bumwe buhari nta bumwe bukihari
n'ukuri umutsi mukuru umwe w'abarundi twebwe turakunda ubumwe bwabo nyine tubona ngaha mu ikambi bimeze neza abantu bose turabanye neza ariko hari ikintu kenshi tucyumva rimwe na rimwe mu Burundi wacu aho twavuye mu gihugu twumengo birakatanamwo abantu baramarana bakamarana bakicana ariko twebwe ngaha mu ikambi vraiment tubanye neza cyane rwose
ukuri wanje ubumwe bw'abarundi bwaratambuye kuko turaje kandi mu buhungiro mu Burundi nta muntu w'abarundi buhari inzara yabishe baziriye ibyo bahaye bivuye muri Nyafurika byaziriye ibivuye muri Leta Zunze Ubumwe bose ntibayizije abo tegetse kubigisha umuntu w'abarundi rero nta bukihari umuntu w'abarundi busigaye buri mu bindi bihugu bindi
ubumwe muri kino gihe gihe mbona atagaciro bufise kuko nta nico bumaze kuko bijya byose umukuru w'igihugu yavuze ubiravye ni bari karatoteza abahungutse nabajya bavuye muri Kongo urabona ibyo bari kwarabakorera nkubo bamwe barafunzwe abandi bari ko barakubitwa none wumva ubwo umwe uri hehe ahavuga ngo abahunguka bahunguke buhunguka gute kandi nabandi bahungutse bashika batotezwa ubumwe kera bwari buhari kuko biravye abantu bose bari degembya uratembera muri quartier zazo zoshashuka atabwoba ataki mugabo ubu biravye nkubo nta muntu ava mu nyakabiga ngo aje mu Kamenge nta muntu ava mu Kamenge ngo aje mu nyakabiga kuko bose ntibiyumva cyo kimwe haro abakundwa n'abadakundwa cyo gituma mbona ko atabumwe buriho
kubganje ubu munsi mukuru nta kibanza ufise kuko mu Burundi nta bumwe bugihari ugiye kuraba umwe wese mu Burundi araba ibimwerekeye duhereye ku bategetsi bo mu Burundi yaba hariho ubumwe ibintu niba bimeze nkuko bimeze ubu mu Burundi ntihaba hariho ubwicanyi butewe namoko canke ubwicanyi butewe ko umwe afite ikibanza ikiniki muri politike canke afite icajejwe afite amabanga ajejwe muri politike canke mu bindi umwe bw'abarundi nta bugihari no mu miryango mito mito abantu usanga umwe wese arabivyiwe ntibakiri babarundi bagenderanira ntibakiri babarundi bari basangiye akabisi n'agahiye nkuko babivuga ibintu byarahindutse ubumwe bwaratitutse niko novuga mu jambo rimwe
ubumwe kubahunze turacyabufise turacyashira hamwe kuhimbaza urabona turi nyuma y'igihugu nta kuntu tuhimbaza tubyibuka kuko ubumwe tubugira nuko twahamye tubufitaniye kuva kare ariko bikatera amakenga ibintu twumva umukuru w'igihugu ashobora guhamagarira abarundi bahunze ngo nibahunguke ngo amahoro ngo n'umusesekara ariko abantu bicwa ku bwinshi n'ubu uyaguma atoteza n'abandi n'abari hanze ribajejwe gukingira abarundi ariko aravuga yuko batahanwa ababeshera wumva atahukana abantu bahoze mu gisirikare cya kera twe turumva ko atabumwe n'ubuki hari nta bumwe twumva afise ubwo bumwe sinumva n'ukuntu aja kubuhimbaza ariwe abushamwo kubiri.
Umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze ahari mu ntara ya Muyinga tubwiye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwashika kugira ngo afatikanye n'abanyagihugu ngahe Muyinga guhimbaza umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi ivyo yashikirije n'ivyo abandi bagiye barashikiriza turaza kubigaruka ko handi hato tumira mate hamaduce dusubira mu kiganiro nyezina iwanyu mu ntara. Dusubire mu ntara rero duhereye mu ntara ya Cibitoke ivugwa mu abanyeshure barenga amajana atatu bahevye amashure kubera inzara ivyo biremezwa na bamwe mu majeje nyigisho ma commune agize intara ya Cibitoke menyesha makuru wa Evariste Nziko Banyanka ni watubwira byinshi kuri no nkuru.
Muri komine ya Rugombo abanyeshure barenga amajana atatu bo mu mashure y'intango n'abagera kuri 50 mu mashure yisumbuye niwe bamaze guheba amashure muri kino gica ca kabiri cyo umwaka w'ishure wa 2016 ushiru wa 2017. Martin Yonsaba ajejwe inyigisho muri komine Rugombo avuga ko ivyo biriko bitumwa n'inzara izuri inzara ngaho mu Rugombo.
Tufatiye kuri ishure nshingiro cyo bita le 3 premier cycle abana bahevye ishure bagera ku majana 3 63 n'abatandatu kuvuga abahungu 128 n'abakobwa 208 twa dufise igitigiri kingana n'ibihumbi 225 444 urumva ko ico gitigiri naho ari gito mugabo n'icyonyene cyari gikenewe. Amashuri ya secondaire bahevye abana 50 ni komine yose kuvuga abahungu 34 n'abakobwa 16.
Abanyeshure bacinanata bakaja ku ishure n'abasanzwe bafungurirwa ku murango ivyo bita cantine scolaire. Abanyeshure bo ku ishure ry'intango rya Rukana ya mbere ahasanzwe hari yo cantine scolaire baremeza ko bamwe mu bigaho badafungurirwa bahevye ishure. Sengiyumva Shadike na Chongera Jacksoni ni bamwe mu banyeshure bo kuri Rukana ya mbere.
Dufasha kuko abanyeshuri benshi bavuyemo kubw'inzara bahunga muri Kongo bisaba ahubwo mwige mudufashe abo baba bishoboye kudufasha jene yumva jene nabi na nabi birashobora kuko bo kumva ngo jene nange nagiye muri Kongo kubw'inzara nyine.
Abavyeyi bo ku mutumba wa Rukana muri iyo komine nyene ya Rugombo bavuga ko babuze bo bacira nayo bamira ibibondo vyabo bigenda ku ishuri n'inzara mu nda. Maniragaba Emmanuela avuga ko ivyo bariko barabona muri kino gihe vyatumwe n'uruzuba rwatse rugatuma batimbura asaba kuhugira abagira neza bagarukirako.
Turamerewe nabi cyane kubw'inzara izuba ryaratse gose ibyo twarimye byose byarumye nta kintu na kimwe byose byarumye bimuyonga none rero ikijyanye n'inzara nico kitugeramiye cyane abantu benshi bariko barahunga abana benshi baragwandagwanda kubw'inzara bikatuma naho bajya mu vyigwa bagenda ku buryo bw'uko baba baraye ubusa bakagenda bamerewe nabi cyane mu kuko muhira bataronka uko bafungura. Kenshi ababyeyi benshi basigaye ngahantu no kwihagarikira bagenda mu misozi gusega abana hari gihe baronka utwo kujya dukeye rwo gusamura bugacha abana banyavuta mu kujya ku ishuri. Icyo ariko basaba nuko batugarukirako kuko igitigiri nyamwisha abantu bariko baraherera mu buhungiro muri Kongo.
Umuyobozi ajeje inyigisho muri komine Rugombo avuga ko haragahengwe araho ishirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi cyuguruye cantine scolaire. Martin Yonsaba avuga ko hamwe umugambi wo gufungurira abanyeshure ku mashure wo kwiragizwa ku mashure yose byotuma abana badaheba amashure.
Umuntu ariko ariweza kubera igikorwa cya PAM. PAM ifasha kugaburira abana ku mashure atandukanye ashika 18 yo muri komine Rugombo. Ibitigiri kuri ayo mashure byaragabanutse cyane kuko abana barafungurirwa neza kandi bakiga neza. Nabo bandi baheba ni mashuri atarashikirwa na PAM kandi tukuma dusaba yuko PAM yo gira uwo mugambi ugasasagara ku mashuri nka yose byo dufasha kuko ibitigiri ivyuno mwaka afatanije n'umwaka ugeranije n'umwaka uheze ibisa cyo n'umwaka byaragabanutse cyane
ivyo uko abana baheba amashuri bivugwa mu makomine y'intara cibitoke arangwa mu nzara umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara aremeza ko ari abanyeshuri bamaze guha amashuri kubera iyo mvo Ejide Ngendambizi yabwijwe rya Amerika ko abajejwe inyigisho ku rwego rw'amakomine bataramushikiriza ibitigiri by'abanyeshuri bamaze guheba amashuri kubera inzara mu cibitoke Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Ikiganiro cacu wanyu mu ntara tukibandanize majefu y'igihugu c'u Burundi neza na neza muri komune ya Mabanda intara ya Makamba ivugwa mu muvikano muke hagati y'abasangwa n'abahungutse. Abahungutse bagiriza abasangwa kuba barabononeye imirima mu kwimbura ivyo batarimye no kuyikoreramwo ibindi bikogwa igihe abo bahungutse bari barahunze amatati yagiye araca mu gihugu c'u Burundi mu myaka itandukanye. Alain Yvirankunda adufitiye vyinshi kuri iyo nkuru.
Nyinshi muri iyo miryango yo ku mutumba Budaketwa zone Gatare yari yarahunze ifise imirima irimo ibiharage, ibigori, imyumbati hamwe n'ibijumbu. Uretse yarimwe ibigazi itigeze ikogwa ko iyivyo bitegwa mbumbarugo iyo miryango yasanze yarasaruwe. Iyo miryango kandi igizwe n'abahungutse igatishavu kubasangwa ko aribo bayikozeko. Rudoviko Nyamumbe numwe muri iyo miryango yahungutse.
Nombere harana ni narahunze nari nyarugusu ndabona yuko nyabantu sanga inzu yarabomotse nta kintu na kimwe nk'ukuntu umuntu aba yarahunze nta kintu na kimwe imigambi yose nkaho oye ngiye baransa uhuye utwo mfise.
Iyo myidogo y'abahunguka ifitiye abasangwa izisubiza inyuma imigenderanire. Serina Nduwimana afise abana batanu yahungutse yemeza ko asigaye adafitiye icizere ababanye biwe.
Yego cyabaye nkeka yo kwikeka tino n'abantu bameze neko niho tuba nta n'ikintu na kimwe dufite indimo dufite niyo yubona iraho nta kintu tubaye huko nyene.
Uruhande rw'abasangwa ntiruhakana ivyo vyagirije. Yohani Pierre Kagwiza umusangwa agasigura ko naho biruko bigoye kumenya ababikora kuko babikora binyegeje.
Umuntu arenze irembo ko utashobora kubitwara na vyose bihasigaye vyagize ingorane kuko nabo batagumiza umutima wo kuguma babibitse nabo bari mu basesaguye ivyabo kuko bakwiyumvira ati ejo kirayobera nabo vyarabagoye.
Abajejwe intwaro muri komine Mabanda bemeza ko ico kibazo kidakwiye gutuma imiryango ijyana canke imigenderanire hagati yayo yononekare. Aha Leticia Niyonkuru mustaneri wa komine Mabanda aravuga uko iyo miryango yahungutse igiye gushigikirwa.
Uwagiye wese avuye mu nyumba 10 nyumba 10 araza ati ntaka yari mahajya kandi yagenda biharage byari byeze twaravyimbuye twaye mu ihangare kwimburiramwo vy'abayuro bingana uko. Ego ngo byo byarashise yo twitura tamwe mbu w'umuntu wazimira.
Amakuru dukura mu bajejwe intwaro abandanya menyesha ko bariko baragirana amanama n'abajejwe impunzi mu gisata cishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi hase gikorera ngaho mu ntara ya Makamba mu ntumbero yo kwakira neza abahunguka i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alem Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara yandi makuru avugwa mu ntara ashimikiye ku kiraro gifatanya commune ya Gatara na Gahombo z'intara ya Kayanza kimaze imyaka 3 carabomotse abanyagihugu muri iyo commune riraniga kukuretse imigendranire itagishoboka hagati y'ayo ma commune abanyeshure nabone bajabuka uruzi gwitwa Kinyangora ruri ku masanganzira gwico kiraro batorohewe co kimwe n'abahora babeshejeho n'urudandazwa gwakogwa hagati y'ayo ma commune Moize Misago akwejuge Amerika mu ntara ya Kayanza.
Ushitse ahahoze ikiraro kurubibe umutumba Ruhengeri wa komine Gatara uhana n'umutumba Businde wo muri komine Gahombo usanga ivyuma bitanu birambitse mu mazi inkingi z'ico kiraro zarabomotse kujabuka biragoye urujya n'uruza rusa n'urwahagaze naho bigengesera bagaca kuri ivyo vyuma abanyagihugu baho wemeza ko imigendranire yahagaze kuva ico kiraro kibomotse abadaciye kuri ivyo vyuma bahitamo guca mu mazi
ikiraro carari kiraro kihita abigahombo barajabuka bakaja igatara abigatara nabo bakaji gahombo ariko ku buryo bwuko acahuye nisanganya kirabomoka imigendranire yo muri komine Gahombo na komine Gatara yarahagaze ubu uya abantu mukurengana ari nk'umuntu afite ikinga nda guterura naho nakenda guca mu mazi ubunya ni modoka zaharazica ngaha haza baje gusenga kwa zebi yaba baca ngaha nyene
uruzi rw'abaguzo ugasanga haratugoye kujabuka Yego n'imvura yagoye hakanyerera yego Nae nandi duce teraho nyene turindira hakamera neza
Cyo kiraro cyabaye nabe kugumura bako mu modu fashe nyene mu kacubaka mu gitubakira neza kongera gikakomera nko imigendera nikagumi bandanye
Murushana ibikoko byo mu mirima birahungabana kuko abarimyi bibagora kujabuka sabo gusa n'abanyeshure barahagirira ingorane abadashoboye guca mu mazi bahitamo gusiba kwishura Yvette Mpawenimana iga mwaka w'icyenda kwishyura shingiro rya Karundo riri muri komine Gatara kubwiwe nta yindi nzira bocamwe kugira abashike kwishyure kare
nika kureye ko fokarundo
ni hehe
yo muri komine Gatara
ugacuta hahe
muri komine Gahombo mu Businde bonikira ro carabomoza irashika ryo tugiye nko kwishyura tugasanga uruzi kunzoye tukaburiye dushye tukaje dusubira kwishyura abigisha nta kuri ngene baradutegera kuko ikiraro cyaba amasatari bora nkaho duca atandi dufite twoja birashika nyene mvura yaguye tukanyerera tukagwa n'ibitabo by'ishuri bikaca bigira ingorane ukaca usanga nyene byononekaye kandi n'abandi babikeneye binyuma yacu
abadandaza nabo basanze bakoresha iyo nzira ntiborohewe uyu mudandaza w'igatara ari mu isoko yo mu rukago Gahombo ati guca kuri icyo kiraro n'ukwishora mu rupfu Alexis Ndayigaya akabazwa nuko abategetsi batitayeho ivyico kiraro agasaba ko cyosanugo
ibintu byo kubonekera ko isamba gutanga nko ntibinaba zonye ntabwo no kwishora mu rupfu no kwishora mu rupfu kabisa imvura yaguye nta utambuka ikiraro nk'iki ni ibintu mu byihutirwa byabikenewe honye ko dufite bashinga amateka batwatowe dukabaza kudusaba amatwi mugo baza kurabira ingorane ntibishoboka kuza kuraba ko dufite ingorane nk'iyi ziki kiraro gitume migendanire ikomeza untumenye ko ndinze kwikorana ibitugu
none udaciye ngaha ndi wocha ni hehe
ncanje kure gose bica bise mu mwanya muremure
ugaca nka henga
kutoca imbirizi ugacinya bihanga kuzora ugasubiza mu kayanda nubona ndi kuraje gata bica bise mu mwanya unganike nuko yokwihutika kubakishize iki kiraro no kwimigendanire kabanda kubandanya
uguhagarara kwiye migendanire hagati ya 22 bitewe no kubomoka kw'ico kiraro na Gahombo kanini kuri komine Gatara abavuga ko ibidandazwa bitakihaca Muntwaro muri yo komine bagahumuriza abanyagatara ko batareza amaboko. Emmanuel Nduwimana umuhanuzi wa Musaneri ajeje intwaro n'imibano avuga ko mu migambi y'iterambere ya komine zorangurwa uno mwaka w'imbi 2017 isanurwa ry'ico kiraro urategekanijwe.
Turazi ko hari imigendanire ihagaze hagati ya komine Gahombo na komine ya Gatara. Turiko turaraba rero abagendesha amapikipiki, imiduga, abagendesha amakinga n'abashaka guca kuri ico kiraro kubera cabomotse. Hakaba rero hariho na Gahombo kuri komine kuko dufite n'imigendanire na cyane cyane ku bintu byerekeye ibicuruzwa byashoboka gucabuka hakurya ibindi bikajabuka ino hakurya. Kuno munyu batagicangaho onye wenda kuzunguruka bakacha bakacha mu ndi barabara mu migambi ya commune muri plan wed investissement isanzwe itekanje mu mwaka wa 2017 twagishitsemwe burete no gusaba abafasha kugira ngo badufashe kuba batusanura ico kiraro kugira ngo tu imigendanisho bagenda neza rutwandanya rero tudodora hejya no hino ko turabe abagira neza ngo dufashe
abatware bakamyesha ko hari n'ikindi kiraro cyabomotse kiri kuruzi nyawisesera kabiri ariko ko hoho haca n'imiduga mito mito gusa hamwe n'abanyagihugu igatara mu ntara ya Kayanza Moise Misago ijuje Amerika
urakoze Moyiza Misago nino kuri iyo nkuru yawe duce dusozera ikiganiro cacu wanyu mu ntaracu no musi ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse muri make ko kuri no wa mungi imyaka 26 yari rumanye neza na neza abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe amasezerano yarashingiye ahanini kudasubira gucana mo hitwa Jamoko kugwego rw'igihugu uyo munsi uri kurahimbazwa kuri no wa mbere mbere umukuru w'igihugu cyo Burundi azayashitse mu ntara ya Muyinga kugira ngo ashobore kwifatikanya n'abanyamuyinga guhimbaza uyo munsi mukuru Silvestre Ntibantunganya hoze arongwe igihugu cyo Burundi yabwijwe rya Amerika ibujumbura ko bigoye kuvuga kumwe bw'abarundi bukihari mu gihe hari ko hariho abariko barazira ibyumviro byabo vya politique mugira umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye muri kino kiganiro nyene.